ni Radio Izwi Amerika. Radio Izwi Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda aho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu. Ikaze mu makuru yacu yo muri aka kanya muri kumwe na Jeffrey Mutagoma na bagenzi banjye dufatanije kuyabagezaho. Ishyirahamwe Regideso ritanga amazi n'amashanyarazi mu Burundi ryatangaje ko rigiye kurangiza ikibazo cy'amazi n'amashanyarazi mu gihugu.
Nzokora ibishoboka byose kugira abanyagihugu baronka amazi. Turafise ama projet menshi, turafise nk'iyi projet mubonye twiteze yuko mu 18 mu mpera z'ukuna amazi zo yabonetse.
Jean Albert Manigomba ni umuyobozi mukuru wa Regideso mu Burundi. Rwanda na Centrafrika bimaze gusinya n'amasezerano arimo y'ubufatanye mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Muri Tanzania ubutegetsi bwataye muri yombi abatavuga rumwe nabwo bataramenyekana umubare. Na Leta Zunze Ubumwe za Amerika iratangaza ko ihangayikishijwe n'umubare w'abakeneye imfashanyo muri Ethiopia ugenda wiyongera kubera imvururu zikomeje muri icyo gihugu. Aya makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ntimujye kure. Amakuru yo hirya no hino ku isi tubehere hano muri Amerika ho Leta itangaza ko ihangayikishijwe n'ikibazo cy'Abanyetiyopiya bakomeje kuzahazwa n'imvururu muri icyo gihugu. Umuyobozi w'ikigo cya Amerika gishinzwe imfashanyo ku rwego mpuzamahanga USAID aravuga ko umubare w'abakeneye imfashanyo muri icyo gihugu ukomeje kwiyongera. Diane Ninahazwe arakomeza.
Samantha Power arongoye ikigo cya Amerika kijejwe iterambere mu makungu USAID mu mfunyapfunyo inyuma y'urugendo yakoze ejo muri Ethiopia, yavuze ko uko umunsi witera ariko ibintu vyunyuka muri Ethiopia abakeneye ubufasha bakiyongera. Umutegetsi wa USAID yavuze ko ivyo yabonye biteye agahinda. Yasavye ashimitse ko impande zishamiranye zitegerezwa gutanga agahengwe. Ikibabaje gusumba nk'uko yabandanije abibwira abamenyeshamakuru nuko hari imfashanyo zazibiwe ntizishobore gushikira abanyagihugu. Yumvikanishije ko abatanga imfashanyo babwirizwa guhabwa uburenganzira bwo gukora akazi kabo, ibitero bakorwa ko n'iterabwoba bagirirwa navyo bigahagarikwa. Ku kibazo cyo kumenya icyo yibaza ku majambo yavuzwe n'umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed aho yagereranije ingabo za Tigre n'ivyatsi bibi hamwe n'indwara ya kanseri, Samantha Power atwara USAID yishuye ko yababajwe n'ayo majambo atesha agaciro akamye ka muntu akanashobora gukwega izindi ngwano zishingiye ku moko. Hagati aho itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP ritangaza ko mu gihe ibice 90% by'abanyagihugu muri Tigre babeshejweho n'imfashanyo iza iva hanze y'igihugu, ubu imfashanyo iri kwirabashikira itarenga ibice 10% vyirungikwa n'abagira neza.
Yane Ninahazwe turacyari kumwe turajyana muri Tanzania utubwira iby'uko ubutegetsi bw'icyo gihugu bwataye muri yombi batavuga rumwe nabwo bataramenyekana umubare.
Itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP ijwi rya Amerika dukesha ino nkuru naho ritatangaje bangahe bahagaritswe ryavuze ko ari benshi mu bashigikiye Freeman Mbowe atwara abatavuga rumwe na Leta ya Tanzania. Abatawe muri yompi bahagaritswe n'igipolisi kijeje kurwanya imigumuko muri Tanzania kibasanze imbere ya sentare yari kuberamwo urubanza rwa Freeman ku vyaha vy'iterabwoba yagirizwa. Ugo rubanza vyari bitegekanijwe ko guvirizwa ku buryo bwa video uno munsi kuwa kane gungururijwe ejo kuwa gatanu bivuye ku ngorane z'ubuhinga bwa none nk'uko vyatangajwe n'uburanira uwo munyepolitike. Freeman Mbowe atwara umugambwe Chadema ukomeye mu itavuga rumwe na Leta ya Tanzania. Aha tuributsa ko yahagaritswe mu mpera z'ukwezi kw'indwi. Hari gihe yari kumwe n'abayoboke biwe bagira bakorane inama yo gusaba impinyanyuro zimwe zimwe zoshirwa mu ibwirizwa nshingiro rya Tanzania. Inyuma yaho yegetse ko icaha c'iterabwoba no gutanga amafaranga yo kugishigikira amategeko ya Tanzania atomora ko uwagiriwe n'ivyo vyaha adashobora gutezurirwa na gato naho yotanga ingwati. Abaharanira gateka kazi na muntu na bamwe mu baserukira ibihugu vya Buraya muri Tanzania bakavuga ko batewe impungenge n'ivyaha uwo munyepolitike yagirizwa ihagarikwa ryiwe n'iry'abayoboke biwe.
Isosiyete Moderna ikora inkingo za virusi ya corona iremeza ko nyuma y'amezi atandatu umuntu utewe urukingo rwayo rwa COVID-19 rukomeza kumukingira ubwandu ku rugero rwa 93%. Diane Nininahazwe byifashe bite?
Mu itangazo ryasohoye n'iyo sosiyete nyamerika kuri uno wa kane ryavuze ko iyi ari inkuru nziza naho bategerezwa kwa mabagavye kuko ubwoko bushasha bwa virusi ya corona bwitwa delta ari intambamyi ikomeye cyane. Sosiyete ya Moderna yavuze ko ubwayo yibaza ko imbere yuko urushana rutangura bizokenegwa ko abamaze gucandagwa bahabwa iyindi doze y'urucancu. Ishami rya ONU ryita hamagara y'abantu ku isi OMS yamara ryo risaba ibihugu bikize kudatanga doze ya gatatu imbere y'uko incancu za mbere zishika mu bihugu byose biri mu nzira y'iterambere, gutyo abanyagihugu batararonka urucancu na rumwe bakabanza gucandagwa.
Amakuru hirya no hino ku isi tuyasoreza hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umubare w'abasaba gufashwa badafite akazi wagabanutse cyane mu cyumweru gishize. Nanone Diane Nininahazwe.
Ubushikiranganji bw'akazi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika buvuga ko naho abasaba gufashwa bagabanutse gato, ibitigiri bikiri hejuru bafatiye ku mezi abiri aheze. Abasabye gufashwa muri ino ndwi bagera ku 385,000, bisigura ko bagabanutse ko 14,000 ugereranije n'abari basabye gufashwa mu ndwi iheze. Kuva mu kwezi kwa gatanu, abakeneye ubufasha nk'uko ubwo bushikiranganji bubandanya kubivuga baguma bari hagati y'368,000 n'424,000. Imbere y'uko ikiza cya corona caduka mu mwaka w'2019 bari 218,000. Ubutunzi bwa Amerika muri rusangi nabwo kuva mu kwezi kwa kane gushika mu kwa gatandatu bwaduze kugera ku bice 6.5%. Ibiharuro bikaba biri hejuru cyane ugereranije n'ingene vyari vyifashe mu mezi atatu ya mbere yatanguriye uno mwaka turimwo w'2021. Abahinga mu butunzi naho biruko bagabisha ko ubwoko bushasha bwa virusi ya corona bwitwa delta bushobora gusubiza inyuma ino ntambwe Amerika yari iteye. Muri rusangi abanyagihugu ba Amerika batagira akazi ku ino saha bababa 9,905,000. Leta aha ikavuga ko hari ubuzi bugera ku 9,900,000 buri mu kuboneka, ariko agapfindo kahaguma kakaba ari uko aba bose badafise ubuzi badashobora kuzokora ubwo buzi buzoboneka.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mugena kuri wa eshatu radio yacu voa.com. Mukurikire aya makuru kuri Facebook na Twitter, muradusanga kuri @voaradio yacu. Mukanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika turahera mu Rwanda, w'icyo gihugu kimaze gusinyana amasezerano na Centrafrica harimo ubufatanye mu by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, kubumbatira umutekano nareba iby'ubwikorezi. Ibyo ntibikubiye mu bimaze gukorwa mu ruzinduko rw'akazi umukuru w'igihugu cya Centrafrica President Faustin Twaldera harimo mu Rwanda. I Kigali mu murwa mukuru, inkuru ya Eric Bagirubusa.
Mu gitondo cyo kuri uyu wa kane nibwo perezida w'igihugu cya Centrafrica bwana Faustin Archange Touadera yarageze i Kigali mu Rwanda ari mu ruzinduko rw'akazi mu minsi ine. Akigera mu Rwanda ari kumwe n'itsinda ry'abandi bategetsi bakuru, bwana Touadera yakomereje mu biro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro mu biganiro byihariye na mugenzi we perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Nyuma y'ibyo biganiro habayeho umuhango wo gushyira imikono ku masezerano y'ubufatanye n'imikoranire. Arimo amasezerano mu by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, amasezerano ajyanye no gucunga umutekano, ubwikorezi n'ayandi. Mu kiganiro bahaye itangazamakuru abaperezida bombi bashimye imibanire hagati y'u Rwanda na Centrafrica. Bwana Touadera yavuze ko muri rusange hari byinshi abaturage b'ibihugu byombi bahuriraho, kandi ko hari n'ibindi Centrafrica ikeneye kwigira ku Rwanda.
Toto visite ici à Kigali nous donne également l'occasion.
Ati uruzinduko rwacu hano i Kigali ni umwanya mwiza wo kongera gushimangira ubutwererane buhamye ariko nanone no gusangira ibitekerezo ku bibazo byo duhuzaho inyungu ku rwego rwa twembi mu karere no ku rwego mpuzamahanga. Ubutwererane bwacu twembi naje kugushimira abaturage b'abavandimwe b'Abanyarwanda n'umuvandimwe wanjye Perezida Kagame kubw'inkunga z'uburyo bunyuranye batiye Centrafrica mu bushakashatsi no gutsimbataza amahoro n'umutekano n'iterambere ry'ubukungu. Abanya Centrafrica barashaka kwigira ku iterambere ry'ubukungu bw'u Rwanda ariko nanone no kurugero rw'ubwiyunge bwatumye abantu babana. Muri icyo kiganiro n'abanyamakuru mukuru w'u Rwanda Paul Kagame yabajijwe ku gutandukanya iby'ingabo u Rwanda rwohereje ku masezerano hagati y'ibihugu byombi n'izindi ziriyo ku ruhare rw'umuryango w'abibumbye. Aha Perezida Kagame yasubije ko intego ari imwe yo kubungabunga amahoro, gusa yumvikanishije ko aboherejwe ku bwumvikane bw'ibihugu byombi byari mu mugambi wo gutabara bwangu kandi ko byagaragaraga ko umujyi wa Bangui warusumbirijwe n'inkeshyamba.
The Central African Republic, which was under pressure of these groups.
Repubulika ya Centrafrica yari ku gitutu cy'imitwe yitwaje intwaro bakora byihuta cyane bagerageza guhungabanya Centrafrica igihe yari yinjiye mu matora muri kiriya gihe, kandi iriya mitwe yitwaje intwaro yari yongeraga cyane itera ubwoba umurwa mukuru. Yego, MINUSCA yari iri hariya, yego, kandi ndabyizeye ntashidikanya ntibashakaga ko ibyabaye biba ko inyeshyamba zigabiza umujyi wa Bangui zigatobatoba amatora, ariko bari bagikora inyigo rimwe na rimwe iyo bigeze mu nzego bikunze kugira ingaruka ku byemezo bifatwa. Ndatekereza ari ibyo byakozwe. Uruzinduko rwa Perezida wa Centrafrica rubaye rusubirira urwa Perezida Kagame w'u Rwanda aheruka kugirira muri Centrafrica mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda. Abasesenguzi mu bya politiki bakemeza ko imibano y'ibihugu byombi irushaho kumera neza, ariko se ibi bimara iki abaturage b'ibihugu byombi? Ikibazo nabajije Bwana Christopher Kayumba, umusesenguzi muri politiki mpuzamahanga.
Centrafrica bacuruza ndetse n'ibindi bihugu byo bya Afrika yo hagati n'amajyepfo, ariko harimo n'igihombo kitajya gisobanurwa kubera yuko nk'ingabo zoherezwa hanze nk'izoherwe Mozambique ntabwo hasobanurwa ese ayo mafaranga azakoreshwa azavahe. Ndabizi yuko umuvugizi w'ingabo yavuze yuko u Rwanda rwo ruzishyura, ariko nk'uko ubizi ubukungu bw'u Rwanda ubungubu bumeze nabi cyane ku buryo n'amafaranga twiguriza uyu mwaka yageze kuri 76.2%. Ukibaza rero igihugu gikeneshejwe na COVID, igihugu gikeneshejwe n'amadeni, ukuntu cyatangira no kujya gutanga amafaranga kugira ngo kirinde umutekano w'ibindi bihugu ndetse ibyo bihugu bise binakishubukire.
Kugeza ubu ibikorwa by'imigenderanire hagati y'ibihugu byombi byaratangiye, ndetse hari n'abanyarwanda basigaye bakorera ibikorwa by'ubucuruzi muri Centrafrica. Uruzinduko rwa Perezida Touadera ruje nyuma y'igihe gito u Rwanda rwongeye kohereza indi batayo ya gatatu igizwe n'abasirikare 750 mu bikorwa byo gucunga umutekano muri Centrafrica. Nkakwibutsa ko n'amatora y'umukuru w'igihugu aheruka muri Centrafrica ingabo z'u Rwanda zari ziyacungiye umutekano kuko byashobokaga ko inyeshyamba zayadurumbanya. Biteganyijwe ko Perezida wa Centrafrica n'itsinda bari kumwe bazasura ahantu hatandukanye, naho kuri uyu wa gatanu azasura umudugudu w'icyitegererezo wubatswe mu murenge wa Kinigi mu karere ka Musanze aho ni mu majyaruguru y'igihugu. Ahagira ubusaye ijwi rya Amerika i Kigali.
Tuve mu Rwanda tujye mu Burundi aho komisiyo y'igihugu ishinzwe kumenya ukuri no kunga Abarundi Sever yerekanye aho igejeje ibikorwa byo gushaka abishwe mu mwaka w'1972 mu mujyi wa Bujumbura. Umukuru w'iyo komisiyo yavuze ko bamaze kubona amakuru menshi yerekana ko abantu bo mu bwoko bw'abahutu barenga 10,000 bishwe bagahambwa mu binogo rusange i Bujumbura. I Kigali mu Rwanda, Pierre Claver niyo nkuru yabikurikiranye.
Umukuru mu Sever, Commission Vérité et Réconciliation, ujeje kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi, watangaje ko mu ndwi zibiri umaze utanguye igikorwa mu gisagara cya Bujumbura umaze kumviriza abantu barenga 50 bakavuga icyo bazi kubyicanye bw'abaye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 972 abo bagizwe hanini n'abarokotse canke abahaburiye ababo. Cheikh Claver Ndayicariye yemeje mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa kane kwa makuru wo mugwi waronse aruko hiciwe abantu benshi barenga 10,000 bo mu bwoko bw'abahutu
n'abahumure bakuze. Tumaze kumviriza uwifise imyaka mike muri bo afise imyaka 60, uwufise myinshi nawe afise imyaka 85. Erega baratubwiye neza na neza ko inzego z'igihugu na gisirikare, abo mu ntwaro, abakozi bo mwigendereza sûreté, abo muri parke, abari barongoye umugambwe ipona, eka abari bafise ubutegetsi aribo babica bigacika mu gufata abantu, mu kubica no mu kubanyaga utwabo. Ubwo bwicanyi bwahiga uruhande rumwe bw'abarundi, abahutu bize n'abandi bafise ubuzima bwisununuye.
Yamara ico gikogwa c'umugwi sever kirategwa ivyatsi n'abatari bake cane cane abaharaniye inyungu z'ubwoko bw'abatutsi. Emmanuel Nkurunziza atwara igisata c'ishirahamwe ACE Genocide c'irimoso rigwanya ihonyabwoko mu Burundi yabwiye Ijwi ry'Amerika kuwo mugwi sever wihaye intumbero yo kwegeka amabi yo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 972 ku bwoko bumwe bw'abatutsi.
Igikorwa ca sever iharo no munsi arukwiye bagiza kugira ngo irondere ukuri yerekana kuri kwironde kuri ahatari aho kutari, ariko ntawo kwibagira yuko 72 mu tariki 29 z'ukwakane bice bizimanganya babatutsi isinzi 2000 bicwa kuri uwo mugoroba ariyo yabaye itariki ya mbere ugomba guhonya abatutsi. Uko iminsi hera niko ikomeza yiyerekana yuko ikora ibikorwa byo kugomba kweza umugambwe Saint David aho kwandika ukuri, ari nacyo gituma dusubira kwibutsa yuko atagi kuba na kimwe bariko barakora umuntu yo hagaciro, kuko ibikorwa bariko barakora si byo kuzuriza abarundi, nibyo kweza, nibyo gukundwa kaza umugambo utwara ku banyagihugu canisha no bwo kugabahutu kugira ngo bazimanganye ihonya bwoko n'abaje kumara abatutsi. Mu kurangiza rero twosha dusubira tugasaba cane cane amakungu n'abarundi bene bacu bakarikanura
ico bikoze umugwi sever wamenyesheje ko amakuru umaze kuronka yerekana ko hari n'ubundi bwoko bwishwe mu Gisagara Bujumbura ico gihe.
Baratubwiye ko hari abatutsi b'umutima bagerageje gukingira abahutu bagira bicwe, kandi muri abo batutsi harababizize. Abasirikare bavuga ko bariko barahiga abamayi murere baje gufasha abahutu ingwano mu Burundi, aho bata abishwe ikivunga hari ku buterere.
Aha ishirame ase genocide cirimoso rigwanya ihonyabwoko ribibonamwo amahinyu rikavuga ko ico gikogwa kizohava gicanishamwo ubwoko butandukanye aho kubunywanisha.
Bariko bagomba kwerekana ko bitaho bose gutyo bice byitwa yuko bwa bundi sever itariko igomba kwikundwa kaza kubahutu gusa, ariko none hegomba inerekane yuko inatohoza kuri bose. Twebwe tukaca tubitere bya tukabituma urutoki tukereka bose abafite ico bakurikirana ko mu Burundi yuko iyo ari ingendo yo kuzibiza yo gusufovya ukuri.
Umugwi sever wemeza ko umaze kuzura ibisigarira by'abantu bishwe muri 72 mu Gisagara ca Bujumbura, kandi ko ari gikogwa kikibandanya. Imbere yo kuja mu Gisagara ca Bujumbura, umugwi sever wabanje gukorera ibikogwa nk'ivyo mu ntara za Karusi, Makamba, Rumonge, Bururi, Muyinga na Kirundo, aho uvuga ko ibisigarira by'abantu barenga 100,000 bimaze kuzugwa. Inama nkenguzamateka y'u Burundi isaba ko ubwo bwicanyi bwo kwitwa nyabwoko ry'abahutu yamara ico caha ntigihurizwa ko na bose. Cheikh Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Tugume mu Burundi, aho umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe rya leta Regie des Eaux ritanga amazi n'amashanyarazi avuga ko nta mashyirahamwe abikorera azongera guhabwa kontaro zo kwegereza abaturage amazi mu gihe iryo shyirahamwe ubwaryo ribifitiye ububasha n'abahanga babishoboye. Eloge Willy Kaneza arakomeza inkuru.
umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe Jide Zori jejwe kuronsa umunyagankuba n'amazi meza aba mu Burundi hamwe no kubikwiragiza avuga ko amazi igihe yumva imidogo y'abanyagihugu bo mu duce tw'uburaruko bwa Bujumbura mu rwa mukuru w'ubutunzi batagira amazi meza. Kuri uyu wa gatatu kugeza mu ijoro yari yagize urugendo rwo kwirabira y'amazi yova mu rugazi mu ntara ya Bubanza mu burengero yongera agendera baba hakenya amazi. Jean Albert Manigomba yemeza ko mu minsi mike aya mazi azoba yagejejwe kuri abanyagihugu.
Nzokora ibishoboka byose kugira abanyagihugu baronka amazi. Turafise ama projet menshi, turafise nk'iyi projet mubonye twiteze yuko mu 18 mu mpina zikuna amazi zo yabonetse turaje dusahiriza aya makartiye muri Noro. Turafise yindi projet izovana amazi muri Mutambu tuzosahirizaho muri Side, hanyuma turafise n'iyindi tuzokora mu minsi twege nyene aha muri Rale Matyazo niko tuzoyikorera nta muntu tuzoyihereza kuko ubu nkeneye ko nabakozi ba Regide zo babyiyumvamwo. Mu minsi zoza ntayo byo kuheza amaterprise ntavyo nshaka twege nyene tubikore ko turabafundi kandi n'ubushobozi turabufise. Ndafise abakozi mbona ko bari ko baje kuri ritimi yiwanje rero abanyagihugu nibatekane kibazo ndatse ko bagifise kandi n'ukuri naje ndagifise naje amazi ndaronka minsi yose.
Ishyirahamwe Gisako Burundi ryatsindiye isoko yo gukwega aya mazi riyavana mu rugazi ryari ryatanze isango ryo kwa 2023 ukwezi kuba ryarangije ibikorwa byose ariko haracyari ibisigaye bitari bike. Manigomba aragabisha ko atarwitwazo na rumwe rifise
gushika ubu mfate byanditse muri konta tushobora kubwira ngo abanyagihugu amazi azoshika mukwe oro muri konta abantu benshi barabizi ko amazi azoshika rovere twaje ku 8 je gushika n'ivyo nzi kera bavuga ngo Regide zarija kuturiha Regide jewe ngomba uvugira abanyagihugu bose abajournaliste bose bumba ko twegana namwe twigeze tugutaje aho kuri nahato bari mu ijoro nzokwemera nze gukora kugira ngo abanyagihugu baronka amazi warayibonye je telefone na dafuso yarari mugabo je deja arrange kugira ngo ibyo keneze amafaranga biboneke hama abanyagihugu bose baronka amazi ku itariki 23 zo ku 8 aho rero jewe nicyo nzi icyo Regide zo izi kandi cyo tugeza gukorerako kandi gose asozi hari dukoresha kontra nyine yanditse.
Jean Ntakarudimana umuyobozi ajejwe ubuhinga muri cyo shyirahamwe asigura ko icyatumye ibikorwa bidindira hanini yari kiza cya COVID-19 kubera ibikoresho byinshi byava hanze hanyuma bikaba bigoye kubizana
niko guhabigeze twava ko yageze ku ntambwe ishimishijwe gusa dufite ikibazo cy'amatuyo gusa kubera turi mu rutamu Buganda. Mu Buganda naho hari igihe usanga bari muri kibazo bihanze isi yose cya COVID ugasanga twategwa nk'upakira nk'amakamyo kugera tebye bimaze umwanya munini sinovuga yuko bizaba byarangiye cyangwa byari tararangira tugiye gukoresha ubuhinga dufise n'ibyaba bitararangira amateka warafise ukuntu atunganije turashobora gusaba kugira ngo ibikorwa bibandane.
Abanyagihugu bo bemeza ko ikibazo cy'amazi cyacyarabaye akananira abahinga abana bo mu gasenyi ahitwa Nyakabondo ya mbere mu buraruko bwa Bujumbura.
Nta mazi dufise twebwe abanyagihugu bato bato nta bombo baraduha twanagisabye no mu nama nta nyisho baduhaye aho tuvoma tuhagenda isaha yose naho nye dusanga abantu bameze uku ubuzuye turashobora kumara nk'amasaha abiri cyangwa amasaha atatu tugitonze abayafise mu mpande imbido bayigurisha ijana naho nyine murabona ubuzima buri ubu buragoye nk'amazi aratugora gose gose atugora cyane.
Ni ukuvuga ko ingorane ya mbere ku mazi urabona ko haraza ikibazo cy'indwara y'amacinya ya korera yo kugwara inzoka n'izindi ndwara zitandukanye zifatiye ku isuku rike mu gihe umuntu ashoboye kutaronka amazi amwe aca buri akoresha. Amazi ni ingirakamaro mu gihe umuntu atagira amazi burya nta buzima umuntu yoba afite.
Turetse ikibazo cy'amazi hari n'abandi banyagihugu bafite ingorane zo kudahabwa imizibukiro y'amatongo Regide zo yashyizemo ibikorwa. Inosa Nkunze z'umuyobozi ajerwa amazi muri iryo shyirahamwe arabaremesha akemeza ko ubu hajemo ubwitonzi bwinshi bitewe n'uko hahora hibonekezamo ubusuma.
Icyo kibazo cy'imizibukiro kibazo dukurikirana hafi kandi tugishyiramo kwitwararika cyane kuko kenshi na kenshi byakunze kugaragara yuko bijyamo ubusuma rero bica ku nzego zitandukanye aho twacije amatiyo abo bantu twarashoboye gufata icyo twakwita releve ibyo twashoboye konona twaravyanditse kandi abenegihugu barashoboye kubisinyira ndetse n'abajeje intwaro kuva ku gacimbiri ku mutumba ku ikomine ku ntara uburere bigeze ku rwego rw'igihugu. Abo bantu nize ko bose bamaze kubona ku rutonde mu kwihangana ko amafaranga atangwa buri mwaka ni ukuvuga yateguwe mu mwaka 2021 na rimwe uwo mwaka ntari kuri bije.
Ibitigiri bitangwa n'ibisata byabo ni byita iterambere harimo UNICEF byerekana ko 63% by'abarundi birenga bafite amazi meza imiliyoni 2 zirenga gato bagafata iminota 30 ku munsi kugira ngo bayabone mu gihe ibitigiri bitangwa ni banki isi yose byerekana ko muri ico gihugu nyene abantu bica 8% hafi ariyo bafite umuyaga nkuba. Eroje uri ka neza ijwi rya Amerika.
Urakoze Loje, tugaruke mu Rwanda aho bamwe mu bacuruzi basaba leta kubagabanyiriza imisoro cyangwa ikaborohereza kwishyura. Baravuga ko uyu mwaka basa n'abatarakoze kubera ikibazo cy'ingamba zo kwirinda virusi ya corona. Abatuye mu mujyi wa Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda bo bakavuga ko hiyongereyeho n'ibibazo byaturutse ku iruka ry'ikirunga n'imitingito, byose byakomye mu nkokora imikorere y'akazi k'ubucuruzi. Jean Baptiste Ndabananiye arakomeza inkuru.
Aba bamotari b'abanyarubavu twavuganye mu mpera z'ukwa gatandatu bari muri Guma mu karere basobanurwa ko iki cyorezo cyazahaje akazi kabo, ko bageze gasakena nta mafaranga afatika barabona.
Ku munsi nakuyemo mbega depenses zose abaye menshi ntashobora kurenga 2500.
Nta mafaranga ari kuva mu gihe turimo cya COVID.
Nkungu uri kwinjiza
amafaranga 2500 cyangwa 2000
ku munsi?
Abari inyungu ariko naba ari byo nsabwa. Ubwishingizi ku zindi mpande z'amakoperative niyo umusanzu wa parikingi fite urugo ugasanga ntacyo umuntu ari gukoreramo.
Ubu byahanze mu muhanda
amafaranga ntayo.
Nkungu nanywera isasi ya bitatu maze gukoreramo 2500.
Uyu mumotari asobanura ko iyi korona yaje n'ubundi akazi karazandi.
Narabaze mu mafaranga nanga ku mwaka kimwe cyari cyo cyose nyibaze icyo muri koperative muri rura muri Rwanda Revenue ejo heza byose tsangane mu 1081. Ushobora gusanga usigaranye nk'inyungu y'ibumbi 500 ariko ukakuramo n'amavuta unywa ugasanga n'ubundi siganya amafaranga y'ibumbi nka 400 ku mwaka.
Usibye aba bamotari n'abakoraga ibindi byiciro by'imirimo binyuranye barariraga. Aba ni abashabitsi bakuri inkweto zizwi nka Made in Rwanda.
Nk'amafaranga turi guhomba hagabanutseho nka 70%, dusigaranye nka 25-30 gutyo.
Ubu turi saa 8:54, nta mukiriya urabona ukoza gukoresha inkweto.
Yaje umwe ari nawo ndi gukorera ubungubu, yagombaga kumereza amafaranga 300,000. Inyungu umuntu aba afite nk'igihumbi.
Ubwo se igihumbi nk'abantu dufite abana nk'uko tungana uko twese ntabwo cyadukwira. Hano turi batatu.
Uyu mwogoshi utangira n'umucuruzi wa butiki nabo baratakaga.
Ubungubu ni igihombo gusa no gushaka yo kurya, ba nyir'inzu no kwirirwa duserera ni ibibazo gusa no kwenda rimwe na rimwe nabo babyumva. Niyo ubonye yuriye ku manywa nimugoroba ntayo ubona yo kurya.
Mbere y'igihe wataga nk'amasaha ine wagumaze kurangaza.
Nkabine cyangwa bitanu.
Ubu
ntago yarenga igihumbi. Kandi inzu nibura na faranga hejuru 30,000 ku kwezi.
Niyo
nishyura inzu.
Niba umuntu ku munsi yabonaga inyungu y'4,500, ubu byabaye 2. Ngomba kwishyura inzu, te umugore n'abana bagomba kurya kuri ibyo 2. Tugasora ayirondo 3,000. Ay'ukwezi twita isuku ni 5,000. Ayandi ni ipatanti 30,000 ku mwaka. Tumaze n'iminsi mu bibazo by'imitingito n'ibirunga. Inzu nari ndimo yarasadutse, utuntu nari mfite kutwimura utwamenekeye mu nzira utw'ikibambasi cyaguyeho.
Kuri ubu nabwo iyo uganiye n'abashabitsi usanga barira. Aba ni abirubavu twaganiye kuri uyu wa gatatu.
Ni umutwaro uremereye cyane udakora nta misoro kenshi wakagombye kuba wabona wenda yo gusora, kuko ni ikibazo kiduhangayikishije twese si twebwe twenyine.
Nyine kuba twari turi kuguma mu rugo tutari gukora twarangiza tukagera mu muhanda bakatwaka imisoro, urumva ni ikibazo gikomeye.
Mitingito
ntabwo twakora kandi watwangirije n'ibikorwa.
Ikimisoro ukuntu kitugoye twa tumaze turi kuguma mu rugo, leta yo ntabwo yigeze tugabanyiza ku misoro.
Uwatangiye uvuze ko kubona umusoro umuntu adakora ari umutwaro uremeye cyane ni umuyobozi w'imwe mu maresitora. Hari amaresitora mu mujyi wa Gisenyi atari gukora kubera icyemezo amaresitora yafatiwe cyo kutakira abakiriya bayariramo mu rwego rwo kurwanya virusi ya corona. Amaresitora ategetswe kubapfunyikira ibiribwa mu dusahane twa takeaway abakiriya badakozwa. Ibyo ni byo aba banyarubavu baheraho basaba leta korohereza ubushabitsi mu bijyanye n'imisoro.
Nubwo batubwira ngo dufunge barakomeza bakadusoresha. Unifuza ko muri iki gihe bagabanya ikintu cyitwa imisoro rwose bakatworohereza ntanu ya mafaranga ariko kandi twaraba gufashwa.
Twifuza ko leta wenda yazadufasha mu bijyanye no kuba yatugabanyiriza ku misoro cyangwa se ikareba uburyo bworoshye bwatuma ubukungu bw'abantu butaza kuzahara bitewe n'iki cyorezo cya COVID. Turabyiteze wenda ko bishobora kuba hari inyigo bari kubyigaho.
Bagombye kutugabanyiriza ku misoro.
Iki cyifuzo ntigifitwe n'abanyarubavu gusa, abashabitsi banyuranye mu bindi bice by'igihugu nabo baragifite. Aba ni abanyaburera.
Ikintu kijyanye n'imisoro cyabaye ikibazo, twagiye dufunga ibikorwa tukaba tuvuga tuti ikigo cy'imisoro hari ukuntu cyatureba kikadukuriraho cyangwa se kikatugabanyiriza imisoro muri iyi minsi.
Rwose niko bimeze kuko urabona twarahombye cyane bikabije.
Ikigo RRA kivuga ko hari icyo kiri gukora ubuvugizi mu rwego rwo korohereza ubushabitsi buciriritse. Uyu ni Polin witonze komiseri ushinzwe abasora muri iki kigo utangira komeza abanyarubavu.
Turanihanganisha abo maze kuvugaho abacuruzi bakorera mu karere ka Rubavu bahuye n'ibiza by'umutingito ndetse na COVID-19 ngarutse ku cyo bari kugaragaza ayo mafaranga y'irondo, amafaranga y'isuku n'amafaranga ashyirwaho kugira ngo nabo bagire ubundi bufasha babona kandi ngira ngo ni ingenzi kuri bo. Gusa hari uko tugenda tuvugana n'uturere bigendanye n'ipatante n'amafaranga y'isuku rusange, ni ikibazo dusanzwe tuzi kandi turi kuganira n'inzego z'ibanze mu by'ukuri kugira ngo nk'uko n'ubundi ayari amafaranga ashyirwaho na njyanama z'uturere n'ubundi harebwe uburyo bakoroherezwa.
Usibye ubuvugizi, yongera ko iki kigo cyiteguye gukomeza korohereza ubushabitsi mu byo gifite ububasha mu nshingano zacyo. Uwitonze ahamagarira abashabitsi bishyura umusoro ku nyungu bafite ibibazo nk'abadakora kubimenyekanisha. Avuga ko byaba byiza kurushaho banyuze mu rwego bibumbiyemo ari rw'urugaga rw'abikorera mu kubigaragaza. Yongera ko hari ingamba Leta yafashe zigamije gufasha ubushabitsi nko kongera igihe ntarengwa cyo kwishyura imisoro cyangwa gukuraho imwe, ingamba avuga ko zatumye u Rwanda rushyirwa ku mwanya wa mbere muri Afurika mu gushyiraho ingamba zifasha ubushabitsi muri iki gihe cya virusi ya corona.
Inshuti mukomeje kudutega amatwi, amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba n'aha tuyasoreje, ndabashimiye mwe mwese mwarimu yakurikiye, nshimiye n'abagenzi banjye bamfashije kuyategura. Yegeranijwe na Fasil Gabehu, yarahagarariwe na Frederic Nkundikije, naho jye mwumva kuri mikro ndi Jeffrey Mutagoma, muramukana.